Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse incuti no mu bagenzi mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki zitatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'2018. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka hataramije ibiganiro byo kuri nusaha. Ndabahaye ikaze mwese.
Tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyene mu bandi nk'uko byari bisanzwe.
Uwo ni umwe mu bayoboke b'ukwemera gushingiye ku kwerekwa k'umwigeme Zebia baruka gutahuka bava mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye grenade yatewe mu kabare mu ntara ya Gitega yahitanye abantu babiri hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane. Reka tuyahere kuri iyi nkuru ya Zebia, aho igipolisi cy'u Burundi gitangaza ko cyakiriye abandi bayoboke b'umwigeme Zebia Ngendakumana bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bagaca bashikana ku gitigiri cy'2,504 batahutse mu Burundi kuva ku munsi wa hirya y'ejo. Winnie Mandela, umutambukanyi wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo, nyakwigendera Nelson Mandela yaritavye umuremyi ejo ku munsi wa mbere. Madame Winnie Mandela yarafise imyaka 81 y'amavuko, akaba yitavye Imana aho yari arwariye mu bitaro by'i Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe. Madame Winnie Mandela yaramaze ikiringo cy'umwaka umwe akiswe n'amagara. Umuvugizi wiwe akavuga ko yitavye Imana ku mutaga w'ejo ku munsi wa mbere akikujwe n'umuryango wiwe. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitangaza ko cyagavye igitero cy'indege muri Somalia gihitana abarwanyi batanu ba Al-Shabab cyongera gisambura n'imodoka yabo. Itangazo ryasohowe n'inteko za Amerika ku mugabane wa Afurika ejo ku munsi wa mbere rivuga ko icyo gitero cyabereye hafi y'igisagara cya El Bur mu ntara ya Galmudug. Al-Shabab wo wavuze ko abasivile aribo bishwe muri icyo gitero, harimwo umwanditsi yari afise impano yo kwivuga amazina Yusuf Degei. Abategetsi ba Leta ya Somalia bavuze ko uwo Yusuf Degei yakoreshejwe kwivuga amazina mu guhamagarira abanyagihugu kwiyungana Al-Shabab. Kibaye igitero kigira ndwi gikozwe n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Somalia gushika aho uyu mwaka ugeze ubu. Bavuga ko muri rusangi abarwanyi ba Al-Shabab 22 bamaze gusiga ubuzima muri ivyo bitero. Inyuma yaho ku munsi wa mbere Israel gitangarije ko cagiranye amasezerano na ONU ko kitazokwirukana abimukira b'abanyafrika. Ico gihugu nyene carisubiye ko ku mugoroba w'ejo kuwa mbere nyene ko gihagaritse ayo masezerano. Ayo masezerano yavuga ko abimukira barenga 16,000 bamuka muri Sudani na Eritrea baba muri Israel bazohabwa ubuhungiro mu bihugu vya Buraya. Israeli yari yemeye kandi nayo ko izosigarana igitigiri nk'ico nyene ku butaka bwacu. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook ejo ati: "Mpisemo guhagarika aya masezerano kugira niho umwanya wo gusubira kwiyumvira kubiyagize." Yavuze kandi ko yumvirije amakenga yabamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cha Tel Aviv haba benshi muri abo bimukira. Bamwe muri abo banyagihugu baranse kwemera ko abimukira b'abanyafrika bamuka muri Sudani na Eritrea baguma mu gihugu cya Israeli. Mu kwezi kwa kabiri niho Israeli yasohora itegeko ryo kwirukana abimukira b'abagabo 20,000 ibaha ikiringo cy'amezi 2 cyo kuba batahutse mu bihugu byabo ataraho bakazofungirwa muri icyo gihugu cya Israeli. Perezida wa Misiri Abdul Fattah El-Sisi yongeye gutorwa ikindi kiringo cya kabiri c'imyaka 4 inyuma yo gutsinda n'amajwi 97 kwijana mu matora yo mu ndwi iheze nk'uko ibiharuro byayavuyemwo byemeza. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yaramukeje amutelefonye ejo ku munsi wa mbere kandi uko ari babiri abategetsi bemeranije ko bagiye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byabo barongoye. Naho Sisi yatsinze urukomba amazi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bamwagiriza ko hari amajwi arenga umuriyoni yoba yatowe n'abantu batari ku ntonde z'abanditswe gutora. Abanyepolitike batavuga rumwe na leta yiwe bari basabye ko ayo matora yohagarikwa inyuma yaho bamwe muri bo bavuye muri iryo higanwa abandi bagahagarikwa. Naye muri Pakistan abantu bitwaje ibirwanisho barishe abantu 4 bo mu nkewa z'abakristo muri ico gihugu mu bumanuko bushira uburengero mu gitero cemanzwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Igipolisi ca Pakistan cyatangaje ko bafuye bari ku kaduga k'amapine 3 ku munsi wa mbere jo munyuma za babona abantu bari ku pikipiki bahagaze imbere yabo baca babadukamwo n'amasase. Icyo gitero cabereye mu mihana igwiriyemwo abakristo mu gisagara ca Quetta mu rwa mukuru w'intara ya Baluchistan.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Bunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi intwaro n'igipolisi mu ntara ya Kayanza bariteguriye guhangana n'abayoboke ba Zebia bohirahira bugasubira gusengera mu kibanza cya Businge. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa mbere n'abarongoye inzego aho bariko barakira abaturuka muri iyo ntara bakuye mu Kirundo bava mu gihugu cy'u Rwanda. Uwaserukiye abayoboke ba Zebia yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko ya Ekleziya Katolika n'igihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze aratubwira ibindi kuri inkuru.
Ubwindwa ariko bwa nyuma leta y'u Burundi cyakibanza aracugaye uzocegera agakomereka ntavuge yuko atabimenyeshejwe.
Inco indwi zose burabatari w'intara ya Kayanza Aniseti Ndayizeye yasubiyemo iryo jambo rigabisha abazokwihenda bagasubira gusengera mu kibanza cy'Businde kiri muri komine ya Gahombo. Iryo jambo rigabisha ryatumberezwa ku bayobakiye b'inyigisho z'umwigemeze biyangenda ku mana bo mu makomine 4 ntara ya Kayanza bagira ku 276 muri abo abarenga 100 baturuka muri komine ya Gahombo isanzwe ibarizwamo umutumba wa Businde. Siku bose buramatari w'intara ya Kayanza yagabisha cyane kuko uwo mutumba ari wabaye imbarutso y'amatati hagati ya leta y'u Burundi n'abayoboke ba Zebia ngenda ku mana. Ariko imbere yo kubagabisha buramatari yabanje kuyibutsa ko gusenga bigengwa n'amategeko.
Muremera neza yuko leta y'u Burundi hari amategeko agenga amadini ningene abantu basenga mu gihugu. Muremera neza yuko atamurundi numwe arekuriwe gusengera ahatemewe n'amategeko.
Ntimwishuye
bivuga yuko nubwo mwagarutse muje gusubira kugarukana ka kajagari kari gahitwe. Sivyo none nivyo mugarukanye? Twebwe turabakira nk'abavukanye kandi tureme kuzowafasha ibikenewe byose bishoboka byose mu gihe cyose muzamwemeye gukurikiza amategeko abajeje intwaro bababwira n'abajeje umutekano.
Muri uko gukurikiza amategeko uramutswe wa intara ya Kayanza yabari kuriye gusengera imuhira.
Mwavuze ko muri abakatolika muremerewe gukurikiza gukora ibikorwa byose byo gusenga mu gihe Ekleziya Katolika ariyo ibabwiye uko mubikora. Atari uko nobahanura yuko umwe wese yosha shinga umusaraba iwe muri saro canke handi mugabe iwe we n'umugabo wiwe canke n'umugore wiwe n'abana biwe mugasenga iyo mana huko noneho najana mukatorika bavuga yuko atazoja mu ijuru dini atazoja mu ijuru umuntu sabyo none we no aza gusenga gasengera muhiri wawe nta uzogukoma mugihe udahungabanije umutekano wababanye
umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kayanza yabakuriye inkoni ku gishitsi ko yiteguriye guhangana nabo mugihe borenga kuvyobora matari yabasavye
ikibazo cy'ubusinde ubutwara cyifashe n'iki wacu kirimo abajeje umutekano ni kambi nabo twifuza gutera amabuye nkuko byabaye mu myaka iheze turaze ko tuvukana turi bamwe bose rimwe twese turabarundi nihagira umuntu azazanye agata matari ko kuyumvira gukora ibihitiye muri imyaka iheze twebwe n'ukuri turabakunda kandi mwe murabizi niyo mpamvu twabakiriye uko mubibona ariko uzokwiyanka akumva atikunze akaza gusitara n'inzego z'umutekano twariteguye bikwiye bisumbirije ndetse uko mwari mubizi mu myaka iheze
uwabaserukiye aho bashikiye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Gatwaro yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko y'igihugu
tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyine mu bandi nk'uko byari bisanzwe abatujejwe mwavuze ko muzotuba hafi muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye hanyuma ibisigaye muzoza muratubwira mwatubwiye ko muzoza muraturemesha
ku izina ryawe yaserukiye yanemeye ko bagiye kugamburukira amategeko y'indongozi z'ishengero ekleziya y'abayoboka
muramatari yabivuze aravuga yuko twemera ekleziya turavuga ati turayemera hanyuma aravuga ati muremera umusubizi wa Petero turavuga yuko tumwemera kandi koko turamwemera hanyuma twebwe icyatumye dusenga ukwacu byaribonekegwa n'umubyeyi Bikira Mariya je nizere yuko uwo bizonanira kujya gusengera muri ekleziya bamuhaye umuco azokwimenya atayirinze kugorana nk'uko babivuze
intara ya Kayanza yakiriye abayoboke baze biyangenda ku mana batahukanwe mu Burundi bavuye mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu w'Imana bari mu baciye ku mpaka wa Gasenyinemba mu ntara ya Kirundo bagera ku 1064 iyo ntara ikaba yiteze ko ishobora kwakira umwanya n'umwanya abandi ku mpaka wa Kanyaru yo hasi muri komine ya Busega y'intara ya Ngozi mu Kayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda abanyagihugu bafungiwe amashengero yabo barasaba leta kongera kuyugurura kugira babashe gusenga ibyo badakwije bakagenda barabirondera buhoro buhoro abavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera bemeza ko ubu batakizi indwi kuko iminsi yose isiga yisa ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi
turi mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera ni ku munsi wa Pasika aho abakristo benshi bizihiza umunsi mukuru w'izuka rya Yesu Kristo no munsi abemera Kristo cyangwa Kristo baha agaciro ariko abakristo mu itorero rya DPR nasanze mu murenge wa Rweru bari mu murima w'imyumbati barimo guhinga n'agahinda kenshi bati twabuze aho twerekeza badufungiye insengero
ko giye ndu mu Kristo ndu mukecuru Imana yagirira ubuntu nsengera muri ADPR
ubu ngubu kuri Pasika ngusanze mu murima murumva ni ikibazo gikomeye
ni ikibazo gikomeye rwose kandi turanababaye ko twabaga twuzuye umwuka wera turi kuririmba uruhimbi rwahimbaye mbese igicaniro cyamaze gushyuha tukumva ko umudugudu wacu tuje ariko ubu twarihebye kuba twaje mu mirima nuko twabuze ikindi kintu twakora kuko iyo turi ku rusengero tuba twumva dutu tuje kandi twuzuye umunezero.
Ni kibazo gikomeye kusenga twatwa bari badufungiye nyine bituma tuta nakaga kuko pasika ni pasika ubu twahoraga kuri pasika twavuga ku rusengero kwawe twabonye nkaho gashira tukakihangana tukashimira Imana kuko tuvuye gusenga none ubu ngubu dufite ibibazo byinshi niko tutagiye gusenga rwose turanze ibyumwe bitatu aho badufungiye rwose kuko urukumva iyo dasiye gusimira Imana ntaho waburi.
Aba baturage basaba leta ko yadohora bagafungurirwa insengero zabo ibyo basabwa bakazagenda babyuzuza buhoro buhoro.
None ubwo ngubwo basanze tutarabikora na parikingi tutarayubaka tutararangiza no gutera akanyansi kugira ngo imbuga itohe badufungiraho ibyumweru bibiri. Turababaye abwo twasabaga n'ukuri tugenda tubikora buhoro buhoro ariko batubabareye badukingurira insengero dusenga.
Ukumva iyo dasiye gusimira Imana ntaho waburi.
Nk'ubu twarapfapfanye ubu ngubu mbese tumeze nk'abantu b'imburamukoro ahubwo tugize Imana ikadufasha badukingurira tugakora ibyo turimo ariko natwe dusenga tugakomeza tukabona ubugingo ku Mana nibwo tuba duharanira.
Ingaruka no kuva abanyine umuntu ajya kujya mu yindi mirimo kandi ugomba kwegera Imana ubu ni ku cyumweru ntabwo ugomba kujya mu kandi kazi utagiye gusenga.
Ubu maze kwibagirwa icyumweru
rwose tumaze kukibagirwa ubu nk'ubu mu minsi y'icyumweru ntitukiyubahiriza mu minsi y'akazi ntitukiyubahiriza byose byabaye kimwe bitewe uko twabaye imburamukoro. Rwose icyo dusaba niba dufungurira insengero abantu bose tukomeze tugarukire Yesu kandi ibigeretse kuri ibyo n'ukuri umukuru w'igihugu nta kintu tutamusaba ngo atwemerere n'ukuri nadukorera ubwo bushobozi adukorera ubwo buvugizi natwe tuzaguma tumufatira igiburyo.
Kugeza ubu insengero zisaga 600 zamaze gufungwa mu gihugu cyose ndetse banyirazo batangira gutunganya ibyo basabwa ngo babashe kongera gukomorerwa. Gusa bafungiwe bakunze kumvikana basaba inzego z'ubuyobozi ko bazabaduhurira bakagenda banoza buhoro buhoro ariko bakaba batangiye gusenga. Igikorwa cyo gufunga isengero zitujuje ibisabwa kirimo cyane ubuyobozi bw'inzego zibanze. Ubwo yasozaga amahugurwa y'abayobozi b'inzego zibanze mu cyumweru gishize Ministre Francis Kaboneka ibyo yabwiye abo bayobozi bigaragaza ko nta duhura rihari ku bantu bose bafite insengero zitaruzuza ibisabwa.
Hari igikorwa kimaze iminsi cyo gukora inspection mu nsengero hari ababikoze neza dushimira hari abo mwasabye kugira ibyo buzuza bakora niba mubona babyujuje ibyo mwari mwabasabye hari checklist ihari mwagendeyeho abatayifite turayibaha irahari haba mu cyaro no mu mujyi ariko hari aho turimo tubona ikibazo cyaho mwafungiye bamwe kandi ugasanga hari abandi bagikora nabo bari mu cyiciro kimwe cy'aba abandi hari ibyo bahuriye so njya dukuremo amarangamutima tubo objecte abatujuje ibyangombwa ubwo nta kundi twabigenze we are sorry for that.
Hari bimwe biri mu mabwiriza insengero zigomba kuba zujuje bigaragara ko bitazorohera abaturage cyane cyane nk'ahasabwa ko urusengero rugomba kuba rukorera ahantu hangana na kimwe cya kabiri cya hektari ibintu bigaragara nk'ibitazakunda kuko insengero nyinshi zigiye zubakwa ku butaka butoya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuve mu Rwanda tugaruke mu Burundi. Abantu babiri nibo bishwe na grenade abandi barakomereka aho yategwa mu kabare ku mutumba rugari gitamo muri komine n'intara ya Gitega. Mu gipolisi bamenyesha ko abantu babiri muri bane bakekwa bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Nk'uko bimenyeshwa n'umukuru w'umutumba wa rugari gitamo hari igihe cy'isaha 2:30 mwijoro rya Pasika ayo grenade yategwa mu kabare kwitwa niyunge ko remenager batazira gafyiri ciza go dance numukuru w'umutumba wa rugari gitamo ari nawo mutumba uri ka gasoko ka Cheru ahara kabare katewe mu grenade
ego ukuntu cyagenze muraze je ko ari ku munsi mukuru wa Pasika abantu bari bateramiye ngo kabare bari ko barasorora na cyane cyane gwarugwaruka kwabaje ne babahungu hanyuma rero hadutse umuntu nyene abateramo grenade abo bantu bamwe barakomeretse twasanze hakomeretse abantu 9 na babiri bitavye imana abamerewe nabi barashika 4 bandi babandi 4 nabo bariko baratembera baciye barikora ntibari kwa muganga hari habari kwa muganga kandi nuko nta na kimwe tuzi ivyo bavyaravuye ku ivyo bintu kuko nuko uri muno kuri no mutumba harara gahengwe twari twari nyene twatorewe merewe neza ivyo bintu ntivyari biherutse byaruka kera cyane
uno mukenyezi ari mu bari bateramiye muri aho kabare aratubwira uko vyagenze
twete maze kuba turi ngaho nyene duterambye hamwe n'abandi banyagihugu batuvuye ku isengero turaza tumaze kuza turaturamakanye n'abagenzi badusanga nta banezerewe tugiye mu kigo twicaye akanya gatoyi nta nico twariko turafata twebwe twumva iyo grenade iraturitse bamwe bashabiruka baje mu kigo jewe rero ncansuka hariya muntu uze mu mwango harya ntandaza kuraba cyasanga imigandi kandi twe twayora tujana kwa muganga wowe yaciye acikana kamushanye ku ipuro yacikana cyo twe twakoze gusa twayoye abo nyene batwaye mu bitaro tubajana ku ivuri kuri iri hasi ni ka twe batubwira yuko gusa hariho umuhungu yavuze yuko yaba yabonye cacu bikeke kiva manja ngaha hagere hasi yibare hagere mu bitoki
n'umusore nawe yari kuyotsa inyama muri aho kabari nyene avuga ko biba baje kubona umuntu atera grenade mu bantu benshi kuri ubu ariko ahiga umuntu umwe
umva ehe n'izinkwazi zikibi arorondera umuntu umwe naho muri jana rero twumvise nyene iyo grenade iturika irasanzwe ndiko nkora hajya kujya majya hirya irondera umwe naho muri jana akagutereramo caguyoraho abara kanogo kinje ziniyeka
uyu mutama ati twaguye mu gahundwe ko ku mutumba twari twibaniye neza
twibaniye neza nganta hari nishwaga yari hajya mbaka asanzwe n'abapolisi baza batendera ngaha ntangore zahitse hano ejo tangata cyane rwose kandi tubone bishi ahubwo mu gahunzi nyine nawe yagwa mu gahunzi kandi aho ibintu bije nyine kitiruka kutaziyo bije bi
mu gatondo kuno wa mbere habaye inama kuri uwo mutumba yahuje ari bagiye intwaro harimo na musanero wa komine ya Gitega komiseri w'igipolisi mu ntara ya Gitega n'abanyagihugu kiza godance arongoye mutumba wa rugari gitamo aratubwira icapfunditswe muri iyo nama
twafunditse ko tugiye kwicungera umutekano dufashije n'abanyagihugu amakomite mixte asubira kore komite mixte dusese zikore nko zahora zikora ko twari twarasinzire twarijajaye tubona ko mengo amahoro yaragaye yarabonetse nawe twavuganye n'abanyagihugu ko tugiye gusubira kugira amakomite y'umutekano kugira twirarire
mu gipolisi bamenyesha ko abantu babiri muri bane bikekwa bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatoto gucera muri komine ntara ya Gitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel kuri iyo nkuru Winnie Mandela umutambukanyi w'uwahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo nyakwigendera Nelson Mandela yarayitavye Imana Madame Winnie yari afise imyaka 81 akaba yitavye umuremyi aho yaragwariye mu bitaro i Johannesburg muri Afrika y'Epfo iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe ejo ku munsi wa mbere Victor Dlamini yashikirije itangazo ati ni no mubabaro mwinshi tumanyishije yuko Madame Winnie Madizikila Mandela yitavye umuremyi mu bitaro by'i Milk Park Johannesburg kuri uyu wa mbere itariki 2 z'ukwezi kwa 4 Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Zeno Nimubona umuhinga mu vya politika atangura avuga ico urufu rwa Winnie Mandela ruvuze muri rusange tumutega matwi
Burya uyu mufasoni yikebanuye uyu mufasoni ahambije abafasoni bakoze neza bagashigikira abanega babo kugira ngo abo banega babo babe abatabazi Mandela abo bapfasoni baba ari abantu b'inzira mugayo abo bapfasoni baba ari babandi bafasha urugo igihugu n'ibihugu n'isi kugira ngo bive mu ngorane birimo nivyo yakoze uwo mwana w'abantu ahambije abasekuru bacu uwo niwe yashigikiye wakuye Afrika y'Epfo mu kaga wakuye Uburundi munjane uyo oyatabaye Afrika y'Epfo ubakaba ari kirangiranwa ku isi nuko inyuma yiwe hari umukenyezi nawe w'igitangaza burya nta wikora uwo muvyeyi atashe araruhusa atashe amahoro atashe yarakoze yakoze neza ashira mu buryo ibintu kugira ngo umunega wiwe ahabure Afrika y'Epfo ahabure isi yose ubu nikirangiranwa ikinjana giheze cyabonye abantu bake bangana na Mandela umunega wiwe abo bantu bamwe bari bakwiye ko abantu bose bagira bati baragaheza ki
wigeze kuba umutambukanyi wiwe kirangiranwa Nelson Mandela yitavye imana ku itariki 5 z'ukwezi ku 12 mu mwaka wa 2013 mbe mwitegereze hoba hari abandi bantu bijunja nk'iryo rya Mandela na Winnie Mandela boba bahari kugira bazobandanye urugamba batanguye muri Afrika y'Epfo muri make
je kuvuganje simbona umuntu nka Mandela mukinjana giheze burya habaye ibihugu ni byinshi ku isi ariko burya ukubona Mandela ingene yabyifashemo kugira ngo abohore Afrika y'Epfo burya n'abantu bake cyane bake bashobora gukora birya Mandela yikoreye akabishikana akabitura isi gatangara barya abantu ntibaboneka mukinjana kizima aboneka umuntu umwe nka Mandela mu gihugu kandi uretse no muri Afrika no ku isi niko bimeze murabona ubu isi nzima turi miliyari ndwi isi nzima yabuze uyirongora angana na Mandela nta numwe ku isi ubu yashobora kugira bati uyu ni mutabazi aje gutabara isi abanje gutabara Mandela numwe mukinjana numwe muri Afrika y'Epfo numwe muri Afrika numwe ku isi yose
murakoze yari umushingantahize none cyahenze umuhinga mpanuzo jambo kwibazo vyerekeye politique ubutunzi n'iterambere twako tuvuga ku vyerekeye urupfu rwa Winnie Mandela yigeze kuba umutambukanyi wa Nelson Mandela yabaye rurangiranwa muri Afrika y'Epfo no ku isi murakoze kuri iki kiganiro
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye reka tubashikirize ijambo nyamukuru bashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Muri uku kwezi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye umukono ku itegeko ryo mu mwaka w'2017 rizofasha kugwanya urudandazwa rw'abantu no gukingira abasinzikajwe n'ubwo bubisha Iryo tegeko ryatewe ku igikumu ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri rizorekurira icese mu buzoba bwayo bwa mbere ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu kugwanya no gutanga inyigisho ku bijyanye n'urudandazwa rw'abantu Iryo tegeko rifasha ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gikorwa cyabwo kibandanya cyo gukingira ubwigenge ngendegwako no gushira imbere iyi ntahe abagurisha ikiremwa muntu biciye muri uwo mugambi ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu Uratanga inyigisho ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu no gukoresha uburyo buhasanzwe mu gutuma abantu bamenya ivyerekeye urwo rudandazwa no guhabajejwe kubahiriza amategeko amakuru kubikekwa ko bagira urwo rudandazwa Uwo mugambi urakoreshwa kandi mu kumenyereza abajejwe kubahiriza amategeko n'abandi babifisemo uruhara mu mugambi w'ukongereza ibikorwa byo kumenya abagira urudandazwa rw'abantu gukingira abageramirwa n'urwo rudandazwa no gushira imbere y'intahe abikekwa ko bagira urwo rudandazwa Ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu buragira amatohoza ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu ubwo bushikiranganje burahagarika abagira urwo rudandazwa bukongera bugakingira abageramirwa n'urwo rudandazwa Ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu urazi neza ko kuvuga ku vyerekeye urwo rudandazwa atari igikorwa coroshe ku basinzikazwa n'urwo rudandazwa rw'abantu hamwe no gukorana n'abajejwe kubahiriza amategeko kubera guhahamuka Yamara ubwo bushikiranganje bubandanya kwiyemeza ku vyerekeye gufasha abasinzikajwe n'urudandazwa rw'abantu kumva ko bafise umutekano mu gutangaza ukwezi kwa mbere umwaka w'2018 ukwezi kwahariwe kugwanya kugira abantu abacakara no kubagurisha Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko urudandazwa rw'abantu ari icyaha kigayitse gityoza bikomeye agateka ka muntu yatangaje ko abantu bagera ku miliyoni 25 ku isi bageramiwe muri iki gihe n'urudandazwa rw'abantu Avuga ko abagira urwo rudandazwa bemerera abantu ubuzima bwiza kurushiriza mu gihe atakindi babaha atari ukubagira abacakara biciye mu mugambi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu Abanyamerika bose bategerezwa kumenya ibimenyetso vyerekeye urudandazwa rw'abantu hamwe no guha inzego zijejwe kubariza amategeko amakuru yerekeye abagira urwo rudandazwa
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo. Turabashimiye mu mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Tubifuriza umunsi mwiza mwese. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka kuri micro i Washington DC. Murakoze.